muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza mwiriwe ni Thomas Kamirindi. Mudukurikire kuri FM 104.3 mu Rwanda no ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 kuri iyi mirongo migufi ni kugera saa 2. N'amakuru rero, ikirwa cya Nkombo gifite ikibazo cy'amashuri.
Kwigisha abana benshi biragorana kuko umwarimu ntabwo ashobora gukurikirana umubare w'abana munini uri mu ishuri. Biragoye kujya mu minota 5 umwarimu umwitozo yatanze ari gukoresha evaluation abamaze gukosora abana uko ari 50.
Uyu ni umwe mu barimu bo ku Nkombo, naho mu Burundi abahunguka nabo barashaka gushyirwa mu bazatora mu 2020. Nkuko ramaze kubibabwira, abarundi barimo bahunguka by'umwihariko bo mu ntara ya Kirundo barasaba leta kubashyira nabo ku rutonde rw'abazatora mu 2020. Jean Bosco Ndarurinze yaduteguriye inkuru.
Kwiyandikisha mu matora yimirije mu mwaka w'2020 byabereye rimwe mu ntango z'uno mwaka no kwiyandikisha kwemeza cyangwa guhakana ibyirizwa shingiro byahavuye byemezwa ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka nyine. Mu gihe cyo kwiyandikisha, abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania, bamwe bari bamaze gutaha, abandi bari bakiriko baravyitegurira. Uyu ari mu bahungutse kuri uyu wa kane w'indwi turangije avuga ko yari yiyandikije ku rutonde rw'abifuza gutahuka kare kugira amatora yo mu 2020 ntazomucike. Avuga ko yahavuye ahura n'ikibazo cyo kutamushyira ku rutonde rw'abahunguka ubwa mbere kugira icyifuzo kiwe kije mu ngiro.
Generalize mu kwezi kwa kane mvuga ati amatora ya 2020 azongende gushika, basi nageze muhira mu kwezi kwa kane kwa 2017 bamuhunguye mu kwezi kwa 11 kwa 2018. None kandi twatuje kugira tugire iki dukora amatora twubaka igihugu cyacu. None bazavuga yuko baba baragaragaje igitigiri cy'abazotora abo bandi nabo bene igihugu barimo baraza n'abandi babakiyandikishije, kandi twari twadunguze kwa dushaka gutora kuzotora ngumva ivyo bintu ibyo baba n'ijondo nkuko duhungutse turi impunzi. Umurundi wari wese yumva ki ari umurundi yo kwiyandikisha amatora tukazotora amatora y'2020.
Aba bahungukanye n'uwo wa mbere bati mu gihe tutoshikwa ku rutonde rw'abazotora kuba dusa n'abakuwe ku rutonde kw'abandi barundi.
Icyo kintu naho no kibura kandi umurundi kandi nkabamungutse kandi nkabangiye mu Burundi bwacu. Nipfuza ko natwe abantu bimpunzi tumaze guhunguka ko bonatwe boca baducira ku rutonde hanyuma nabo tukazotora nk'abandi kuko nabo turabarundi kabisa. Mbere ahubwo ni byiza kuba tuje n'amatora twimirije n'amatora, bisaba ko natwe tuzotora ayo matora mu gihe ntujya ngumva no ndi mu Burundi nyene. Byumvikane ko ntuba ndi mu Burundi ahubwo bisaba ko nange notora nyene tukabarundi kwega nk'ahantu duhungutse.
Iza cyane mu Burundi ahubwo isake natwe turabe n'igihe abene guvana kera turasigaye ahubwo dufashe turonke uko twoshwa na kiri ubundi bwo tuvuga iki tubutete mbere kubera imyaka yeze kwicara rimwe twarahombye byinshi.
Icyo basaba batwara ni ukubafasha kubaronsa ibya nkenerwa kugira bashobore gushyirwa ku rutonde rw'abazitabira amatora yimirije mu 2020.
Leta yoraba kabisa twebwe nubwo biruko naho twahunze birangiye twahunze ko twahunze ibitandukanye kuko nkaje ku ruhande rwanjye ndivuze yuko bosora ku rupapuro gutora batuje twiteze yuko natwe dushyira mu rutonde rw'abandi kuko natwe turabarundi. Ikindi kintu twosaba nuko twosaba yuko bituma duturuka ko abadutwara dusahiriza bakadondera izo mpapuro bakadushyira mu rutonde rw'abandi tugatora nk'abandi kuko natwe turabarundi nk'abandi nyine.
Gushyika mu kwezi kw'indwi ko mu mwaka uheze abarundi barenga 200,230 nibo baharugwa na leta y'u Burundi ko bamaze guhunguka nk'uko byatangajwe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza.
Tugomba gutera kamu n'abandi barundi bene wacu bakiri mu makambi y'impunzi, tubanje gushimira ibihugu bya Tanzania, Congo na Kenya bamaze iminsi bakora na leta yacu kugira ngo batahuke ku bwinshi. Twadushimiye yuko kubamenyesha yuko muri ino myaka ibiri abarundi bamaze guhunguka barengi bihumbi amajana abiri na mirongo itatu.
Inyuma yabo burindwi ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR ifatanije n'ibihugu bya Tanzania n'u Burundi yabandanije gutahukana abandi bifuje gutahuka ku bushake bwabo. Ni muri abo bahungutse vuba hagwiriyemo abatashoboye kwiyandikisha ngo baze bitabire amatora y'imirije. Kuri icyo cyifuzo cyabo twagerageje kurondera Philippe Nzobonariba avugira umugwi w'igihugu wigenga bujejwe gutunganya amatora mu Burundi. Ntitwashoboye kuronka utwakira kuri telefone yiwe kugira tumusabe umuco. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Mu kirwa cya Nkombo mu karere ka Rusizi ni mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda, icyumba cy'ishuri kigama abana 50 cyangwa 60 ni benshi cyane, bituruka ku kibazo cy'amashuri make ahari. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Temistocle Mutijima yagiye kureba uko bimeze, yatuzaniye inkuru.
Nero ya mbere yavuga ngo mu Rwanda harangwa n'iki?
Aho ni muri kimwe mu byumba byo kwigiramo ku ishuri ribanza rya Nkombo Foundation School, kimwe mu bigo by'amashuri bitandatu bibarizwa muri uyu murenge ugizwe n'ikirwa kiri rwagati mu kiyaga cya Kivu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Abarerera kuri iki kirwa bagaragaza ko umubare w'abana bagejeje imyaka yo kwiga cyane cyane mu mashuri y'inshuke n'abanza udahwanye n'ibyumba byo kwigiramo bihari, mu gihe gahunda ya leta iteganya ko ubucucike mu mashuri bugabanuka bukagera nibura ku bana 30 mu cyumba kimwe cy'ishuri, ahabura cyari hagati ya 50 na 60. Ibyo bigatera ingaruka ku bana ndetse n'ababarira.
Kwigisha abana benshi biragorana kuko umwarimu ntabwo ashobora gukurikirana umubare w'abana munini uri mu ishuri. Urumva niba umwarimu agira igihe cyo kwigisha isomo mu minota 40, biragoye kujya mu minota 5 umwarimu umwitozo yatanze ari gukoresha evaluation abamaze gukosora aba bana uko ari 50, niho uzasanga umwarimu akosora 5 barindwi, abandi bakagenda badakosowe batamenye uko bakoze ibibazo neza.
Ubwo bucucike bugaragara mu mashuri abanza n'ay'incuke aho ku Nkombo buratuma ibigo byifata mu kwakira abana bitewe n'uko byashyikije ndetse bikarenza umubare uhwanye n'ibyumba bihari, bityo hakaba n'abatiga cyangwa se bakisanga bibasaba gukora ingendo ndende ngo babone ishuri ryo kwigiramo.
Hari abana batiga bitewe n'uko batabona aho bigira, cyane cyane wibanze nko ku bana bigamo muri gardienne n'abana baba bageze mu wa mbere. Hari benshi batiga bitewe n'uko tuba tutabakire cyangwa biga kure bakava nko mu mudugudu wa Gisunyu uri hepfo cyane wegeranye na Gihaya ya Gihundwe, bakajya kwiga kuri Saint Pierre kuko batinze kuza kwiyandikisha, ugasanga bakora urugendo rurerure ku buryo kugera ku ishuri bibagora.
Ibyo kandi biragaragarira no ku bana bageje igihe cyo kwiga, usanga bari ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu aha ku Nkombo mu mirimo itandukanye irimo n'iy'uburobyi, mu minsi ubundi bakabaye bari mu ishuri, nubwo bamwe muri bo bavuga ko babiterwa n'inzara.
Namerwa ariko byose n'inzara, niba ushaka utudugu nyine ukajya kuroba ukazizana mu kazi tukaziteka.
Iyo mvuye kuziroba twabaye dukenda dushira mu kiko ngatwosa, ariko iyo zabaye zinshi tukaziteka. Hari igihe iwacu bajya bintuma cyangwa njye ngibwiriza nkajya kuziroba.
Iki kibazo cy'ubuke bw'amashuri muri Nkombo kandi kiri mu byo bamwe mu banyamadini bafatikanya na leta mu burezi kuri icyo kirwa baheruka kugaragariza Minisiteri y'Uburezi, ubwo Dr. Isaac Munyakazi umunyamabanga wayo ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye yasuraga iki kirwa mu ntangiriro z'uku kwezi turimo.
Nka Minisiteri ngira ngo muri gahunda yo korohereza abana gukora ingendo ndende no kugabanya ubucucike mu mashuri, aha naho tuzagenera ibyumba by'inyongera bizatuma abana biga neza. Abahawe Smart Classroom tugomba nabo zo kuzuzuza, abafite amamashini bagomba kongerezwa uburyo bwa internet, bakazanahabwa na projector kugira ngo icyo twita smart classroom tushaka kuzuza n'ahandi no muri ibi bigo bya hano muri Nkombo nabyo tuzabihageza.
Aha mu murenge wa Nkombo amashuri ashobora kwakira abana biga mu yabanza 8 arimo rimwe rifite kuva mu incuke kugera mu mwaka wa 4 gusa, andabira rimwe ryisumbuye ndetse n'iry'imyuga. Ni mu gihe iki kirwa kiri mu mirenge ituwe kurusha iyindi mu karere ka Rusizi n'abarenga 18,000. Inzego z'ubutegetsi muri Nkombo zikagaragaza ko uburumbuke mu babyeyi buri ku kigero kiri hejuru, ku buryo hari imiryango myinshi ifite abana basaga 10. Ibyo bikaba biri mu bituma amashuri akenerwa ku bwinshi. Temisokre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Gukora umwuga w'itangazamakuru muri Afurika ni ingorane zikomeye, cyane cyane itangazamakuru ry'amatohoza, journalisme d'investigation mu Gifaransa. Mugenzi wacu Oriane Itangishaka yadusemuriye iyi nkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Anita Powell ukorera i Johannesburg muri Afurika y'Epfo.
Umumenyeshamakuru akora inkuru zishingiye ku gutohoza muri Afurika, aho amareta azwi kuba atera ubwoba canke akorera amabi abamenyeshamakuru, ntibyigeze biba igikorwa coroshe. Yamara abamenyeshamakuru muri Afurika bavuga ko amakenga bafise arenga imbibe z'igihugu bakoreramwo. bavuga ko amajambo akoreshwa n'abategetsi ku rwego mpuzamakungu atuma akazi kabo kagorana kurusha. Barakoregwa iterabwoba, bagatotezwa n'igipolisi, abategetsi nabo ntibaborohereze akazi. Ntibafise ukwishyira n'ukwizana mu makuru bahitamwo, ugasanga baraciriwe akato canke baromowe. Ivyo byose bikiyongera no kudahembwa neza. Ubwo nibwo buzima bw'umenyesha makuru akora makuru ashingiye ku bushakashatsi n'amatohoza. Umwarimu w'umwuga w'umenyesha makuru muri Afrika y'Epfo, Anton Harber, atunganya ikoraniro rimwe mu mwaka rihuza abamenyesha makuru amajana n'amajana bakora ubumenyesha makuru bushingiye ku bushakashatsi muri Johannesburg, abikora mu ntumbero kugira bashobore gusangira ivyumviro kandi bamenyane. Harbo avuga ati,
there's a tale of repression,
hari ikibazo cy'itoteza, ukugandagurwa, utotezwa no gufungwa. Abo bamenyesha makuru baba barubuye amakuru ajanye na ruswa, itotezwa ry'agateka ka muntu, ubugizi bwa nabi butandukanye, harimwo ibijanye n'ibiyayurabwenge, igurishwa ry'ibinyamaswa ritemewe n'amategeko, hamwe n'ibindi bikorwa byinshi bitazwi neza. Umwe muri abo bamenyesha makuru badasanzwe ni Muno Gedi, akorera mu mugwa mukuru wa Mogadishu muri Somalia, muri kamwe mu turere tutoroshe gukoreramo ku isi. Yandika amakuru ajanye no gukata imyanya ndangagitsina y'abakenyezi, igurishwa ritemewe n'amategeko y'ibifungurwa by'imfashanyo no gutohoza amatati ari hagati y'imigwi y'abitwaje ibigwanisho, amakuru kuri leta hamwe na yerekeye amoko agize igihugu cya Somalia. Umunyamakuru Muno Gedi avuga ko akoregwa iterabwoba buri gihe kandi ko kenshi atamenya abayari nyuma. Ati, akazi ko gutangaza makuru ajanye no gutohoza cyane cyane muri Somalia ni igikorwa kitoroshe. Ishirahamwe ry'abamenyesha makuru batagira imbibe, Reporters Sans Frontières ryo mu Bufaransa, rivuga ko Somalia ari igihugu cya mbere kitoroshe gukoreramo mu karere ko hepfo y'ubugaragwa bwa Sahara. Abamenyesha makuru babiri baramaze kwicwa bazira umwuga wabo, abandi bane barishwe mu mwaka w'2017. Muri Tanzania, ishirahamwe ryishinze gukingira abamenyesha makuru, Committee to Protect Journalists, ryo ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, rivuga ko mu myaka itatu iheze leta yasohoye itegeko rikomeye kandi ko yaburabuje abamenyesha makuru n'abanditsi ku mbuga ngurukanabumenyi. Umumenyesha makuru umwanditsi Kelvin Matandiko avuga ko ari byo bimushikira buri munsi.
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cijwe rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari bereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no ku Imana isaha 12:15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Bakunzi b'ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika, ndabaramukije ndabahanikaze muri kino gice cya kabiri cy'ikiganiro Kwa Nyaburunga, aho tugaruka kubyerekeye Burundi mu bijanye n'agateka akazi na muntu. Abatumire ni babandi nyene batatu hano Kwa Nyaburunga. Hari Martin Nivyabandi, umushikiranganji ajejwe agateka akazi na muntu, imibano n'iterambere ridakumira. Umushikiranganji mwaramutse.
Mwaramutse Jerome, murakoze cyane ko waramadutumiye muri kino kiganiro.
Murakoze. Turi kumwe kandi na Honorable Tassiano Sibomana, yatowe mu bashinga amateka b'urunani Amizero y'Abarundi. Honorable mwaramutse.
Dekora mukije kandera mukije n'abatwumviriza shema no ko bantumiye naho uguma nyita mushinga amateka kandi menga si ndabufite
menga bato. Uri turi kumwe hano ni Faustin Ndikumana, nawe arongoye ishyirahamwe Parseme gishinze keburira Abarundi guca urwevu no guhindura ingendo. Mushinga naye Ndikumana, ndakura mukije.
Murakoze kuba mwadutumiye kudushikiriza ivyumviro.
Honorable akebura abanyapolitike
nawe abagende
barabira marori abira mugora kwikebura.
Jewe ni kebura.
Ni kebura.
Jewe na manda bivuga. Nubu mushikiranganje turi kumwe jewe sindapfa nshigikiye kudahana ivyaha, bakabona mu mugwi ndimwo bavuga bati uyu muntu hari icyo yagirizwa ni wamufata provu yuko matohoza agenda neza atamana
n'ikinyo yavuze hari aho babunda bunda bakagenda koshiri ya migwi bavyana tujamba tarito
erega ni yangorane hari ibibazo bya politike hama havukamwe ubundo ubutiko bwinshi ubu turi mu biganiro umushikira nganja yovuga ati twege tukagenda tugatorera inyishu iki kibazo cha politike muri bijya biganiro tugenda mwanyu babikadindira aho vamwe nyishuze bibaza
cyo kumushikira nganje bajye banyapolitiki nabo
nico ki erega ubumimye ubumimye
uruvugire
pretext ubumimye uruvugire none uvavuze ati twe tugomba ko tuvugana na leta ibibazo bya politiki bive mu nzira ivyo impunzi bica bivamwo ivyo kurabana nabi no Rwanda bica bihera ibivyo byo kurondera ayo manuzi bica bihera n'ibi by'ubutungane turashaka guca tuvivuganira tugatanga intumbero ngene appareil judiciaire yacu ikora mugabo tuguma tucengana hazoronka hazoboneka bace bavyifata bavyifatikiza kugira baze baraca mu
rakoze mushikira nganji umashira hamwe n'umunyapolitiki bavuniye akagwe leta ari ibintu bagumye batumbereza bati leta ni sokorore ikore amaboko mu mpuzu ikore amatohoza yimu rubuga aboza kugira amatohoza atariyo
ariko nashaka ndababwire yuko muri mu bigenga imigenderanire muri ibihugu muri kino gihe na leta itekanye igihugu gitekanye kirimo byose inzigo ziko zirakora hariho abantu bashobora kuza bagashirika icyo bashirika kugira ahubwo ibyo gene byo gatya kazi na muntu bihungabane bakuri mu nyunguzi wawe iyo byarabaye n'imbere yuko none ugira Afrika ntiyari imeze neza rifite inzego zikomeye ku bami nahe bakabara barana ibyorogota barabyonona bamwe bakure mu nzego baba icyo bita in preparation ou internet d'une crise bo bari babizi cyane bari babizi gose tubwa tuti muri kino gihe reka uburundi ko bwari buri muri za 70 siko buri muri nogi abandi twarize amakaminuza twarize muri kaminuza za Amerika zahe twaragiyeyo ubu ibintu biko birahinduka ukuntu isi yubatse nkumbure nahari ububasha cyane ku isi siho bukiri barabugabuye nabandi Uburundi si paradizo isi irafite ibibazo iburaya barafite ikibazo c'abantu c'impunzi c'abantu baba bitagondwa ico dusaba abarundi nabandi bose egera inzego za leta niya ikako kwakira uvuga ibigita ati yas hanyuma izo nzego namara kuzakira re twe bangu batubira misi yose ngurumva ye turabe turagura ni telefone twakicira kuri televiziyo hariho abaje batumira kutubira
telefone uhohotewe yo kwitura
ufite ikibazo kene ko bamufasha twafite bashyiraho na service twaturasaba mushikira nganje baduha nabakozi
barayizi abumviriza ku nama
Oya sinda ifise mu mutwe ngaha ari mugabe ugiye muri Direction Générale des Droits de l'Homme
ubisangaye
yego bacha bakubwira hariho nabacha bagufasha iyo orientation ukeneye bakagufasha mugabe uri kibe n'igice abanya politique nyene acha bati ni wagenda hajya hano Yoga genda ya hantu azakwakira. Mbe ugenda gukora yiki. Twarabibonye byinshi.
Ako bivuga atacho barabona atawo barabona
ya. Inyunguza politike. Ndio pati ibice na gataka kazina muntu. Era tubikure mu politike basha. Tubiza kubikura mu politike.
Ariko hari umuntu bavuga bati baranyoroje umuntu wiwe akaronka aho yitura. Zikoreye cyobora kumufasha ka ntagende.
Eh bariho bakababuza. Twarabiyo turafisa maka. Yego turabifisa.
Cyangwa abamaze kubona uwo batafashije.
Ibyo byaba bikamukuramo icyizere iyo byaba bimugara ko kandi mu Burundi bwacu haragiye tukunda kwizera cyane cyane nk'abantu b'incabwenge ukumva umengo ni wafise ukuri kose akaza gupanga gupompa ukumva afise ukuri kose
n'icyo dushimira ko cyane mushikira nganda birashoboka umugani wawe kubera ubwoba abantu barashobora gutinya ati ni naja kubivuga ahubwo naje we ndagenda amayari makari yo vraiment ndabiki birashoboka
niko ndavuga ko dukuremo ibyo bya politiki mbaye takazi na muntu dushaka no dushiye kuki ikihe kiringo nuko Burundi tuzakumva yuko sayi komisiyo komeza twara na yasa bizo kwigereza mu Burundi tibazuza ibyo naje nubwo kana ari
byumbe
hanyuma rero dushaka yuko ngaha twa tugira kigoro house parseme twarakoranye turatunganya inama nini cyane harimo abantu benshi cyane turavuga twasaza tanabyumva umuntu aragenda yari kurarenganya uwundi umubwira ati hagarika ngugira nkwaye gatya kanje uri kurarenganya uwundi urumva nibintu banze batahure twiyebwe ibyo muvuga byo ku yamaka komite contre la torture
Kwa tukawa hereza la vi ya leta misi yose tukaziwa hereza na chivazo kilimu mungu ujue kuzana karaporo tuwana yuko ulikuwa ronde hivini bze nye gezo kujua nga mzeo za sepe hini hivini mpati tukwa guhinyo yeshi
ukusu kutusu isi leta kutinya senda hii mwaza makumu
leta hii bundi tinya
na nijame
nizo kuje tinya
na kunye mwona parisema duzo utoki umusu gono mwe kuhigia na charangi
kitu soze mkura mwa politike yuza kataka zera mwenda vishikiki nukura wa mwaza wali charaba karaba mbega ibituma ibitangura kuri akubituma buryo ukoreye kubituma ucutori nyinshi mwune napfunda kuvuga par exemple yigeze kuvuga ikintu gikomeye washaka tati crise politique yema nani ukize buryo kumva ni mvugo z'abanye politique hari mvugo z'abanye politique zituma gatya kamuntu kaca gahungabana kuko umenga arahamagariye kumbura abamita biwe cyangwa urwango gukora ibintu adatahura ugasanga ari karahungabana gatya kazi na muntu iyo reba giye gukorana n'inzego z'umutekano ziri sanse kuba a politique urumva deja igipolisi n'igisirikare biri sanse kutaje mu migambi ni strict na
ariko umvuze ugwego ni kuvuga ko chef d'état major agenda akabati tugiye tucaye n'urugwe eh ni ugwego nga
mushikiraga niko navuga eh igihe rero suba mu chef d'état major abagize umva iza ugo gwaruka n'ufise arame medicine na experience ya basirikare si cyo kimwe
uko
uwo mu jeune w'umugambwe arumvirane n'amategeko y'ubugiye politika mutwara yega nti abunya mu politike n'abana no kumukoresha muri vya bikogwa nyine vy'umutekano ubugasanga ndashobora kuba ndi nkumuje
umuti wico yo kubera
banzu ndindira n'ikimbonera ku ndese nkuma ntwagwa n'utwara umugambi ndashobora kumbira kunyunguze kuri ugasanga rero anzere te moma harabuze inge
umuti uri kuri agisubiramo
umuti nuko ugwaruka ushobora kwasha guja fashe banze umutekano rubugwaruka a politique akabanza kuba yabajeje umutekano waka stadire abapolisi umutekano banani wacaza abasirikare bashatse kururiya baba de jeune nyine atani guva de jeune a politique
se no kuvuga abagwaruka rutari mu migambi uri mu mashyira hamwe nkiwanyu
ugwaruka uri a politique utavuga tuti jewe ngiye kubera nibuze ico kirafasha kuko birakunda gushika
birashoboka mu mushikira ngani bakaje
nugwakorera politique gute gwahe urabona hari ugwaruka uri mu migambi
kandi uburenganzira bwawo
uburenganzira bwawo abo rero yafisi yo stati akaja gufuga ngo ngiye gufasha ibikorwa by'umutekano n'umuntu ari sanse kutaba ari ya politique usanga habamo abikubera atabimenyereye ataza hagarukiriza kandi ivyo ni ibintu bishika kuri mi experience no kutamenya je ngarukiriza he ngirahe ivyo rero ni ibintu rero utaburinze kuvuga ngo ushaka
kumutabirashoboka n'umushikira ariko rimwe ndarizo birashoboka
ego
sinzi ko mwase mugira raporo mu muzo yisome ndabinginze ya raporo ya Jesus
amaraporo ushaka
uzosanga ara bya bindi tuvugira mu kabare bya bindi tugira he n'ivyo byuzuyemo gusa
ibyo ibiro ni bibijanye n'abajene n'abana n'ugwa kuba gwagiye mu byo gucungira umutekano yaba umukecuru yaba umugabo yabandi twese twahamagara yo gucungira umutekano muri quartier yiwanje ku mutumba wanje leta yarasizeho uburyo batiza kubikora nibijanye na comité mixte de sécurité harimo abahebe imana harimo abasanzwe yose hakujya mu Rwanda abarokor defense nibacungira umutekano barafata umutekano wi
natwe
turashobora natwe turafite uburenganzira nabo niho bigarukira mugabo niwasanga caporale Paul afite ari ubucuti na mubyarawe yitwa w'imbonera ari mu muhari w'imbonera kure aho sa ufuna ngo abantu bari kubarakorana saba bihava bigorana ngaho niyo kunda kutugore twebwe rero twebwe twaravuye tufite aba CDFC mu bushikanganje bwacu mu gihugu cyose
kuburyo
bingo n'imiryango
yego hari mu kijanye n'agatera kazi na muntu kuburyo buri munsi twave turashiraho mu bushikiranganje n'ubutorokanya makuru y'ibintu byagiye biraba umunyapolitika ashaka yuko uwibadahanwa ijo rero ijo nabe tuzakubije
oya jene avyanse
ubona ko tazira na tabye
jene avyanse mu bushikiranganje kuri cyo problema
turashira du
n'ubwo
ndahanwe
icyo ndacemanga uranze no muri mizero bahohote igakogwa nabo ba jene sibose washaka ugacuraba ingene inzego zibijera niho havayo ubwo kuwinuba nabashaka kuko iyo bagwanye ni bimwe navuga mu gutuhuza uratoza uti mbe bapfuye iki ninde yatanguye ubundi hanyuma usanze ari mbonera kure muhane usanze ari cyumajire muhane kandi bica bituma
mushira nkanje byo sozera birashoboka yuko abanyapolitike baba bari ku butegetsi n'abatari ku butegetsi bafatwa kumwe
yego cyane
bagahanwa kumwe bakoceje cyangwa bibaye ngombwa baga ico bidogera bati harabusanga bamwe bafashe abandi bafata
akora amamenya ko abanyapolitike bose ariko baragwanira kuja ku butegetsi ikindi naco tuvuga mbwa leta cy'umuvyeyi wa bose araba yuko wakoze amakosa yahanywe warenganijwe yarenganwa nico duvuga twitwe bijye nizo tereza mbere guteza imbere akazi na muntu ni gikogwa cyo misi yose guhoza ko kandi ni twese biba biraba harabatanga makuru hariho kwigishanya kandi je ndafise umwizero leta igiye kuzwizoko bishoboka byose kugira kubaza gatya akazi na muntu bibe ukuri bibe in reality tutabikora abanyamahanga mbwa ariko tugiye ko bimwibwirizwa ashinga barundi
ko yabanje ngo ngene urakoze cyane nibutse ko uri umushikiranganje jejwe agateka ka muntu imibano n'iterambere idakomira Martin ni vy'abandi
mwakoze cyane kuntumira kandi umunsi wose muzonya karanzo simba tuse tugani
urakoze cyane ndagushimiye nawe honorable Tatiana Siomana umizero y'abarundi
mwakoze ko ntumira kandi ndashimiye umushikiranganje aduhaye umwizero kumbure mu meza birata tumuzo duhamagara turare yuko imvugo yajanye n'ingiro na hari turamushimiye
urakoze ndagushimiye nawe Faustin Kumana urongoye parseme gishinze gukebura abantu gucugwevu no guhindira ingendo
ndashimye cyane kandi ko numushiranganje yaribuka n'ikiganiro twigeze kugira cyari cyatabuye guhumura abantu kuje na gatya kazi na muntu nubwo zotunganye ibindi kuko turabona ko hari ibintu bikozwe tukoreshanye n'inzego zacu n'abarundi byotuma gatya kazi na muntu gatera imbere mu gihugu cy'u Burundi kandi birashoboka cyane ndavyema
urakoze chimire nawe wari kura kuri cyari cyago cyo kwanya burunga muranirwe mu banki no mu byanyu naho uta
kwanya burunga
cyari kirameshejwe na Jerome Niyonzima
kwanya burunga ni misi yose kwa gatandatu no kuwimana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba
kwanya burunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no kuri metero 19 na metero 22 kugera mu kanya gato cyane saa 2. Maze rero aya makuru nahangaha ahumurije mbibutse gusa yuko abarundi bahunguka muri iki gihe nabo basaba kujya ku rutonde rw'abazatora mu 2020 kubera ko urutonde rwakozwe igihe u Burundi bwateguraga referendum kwibwirizwa shingiro byatowe rero mu gihe gishize ndabashimiye cyane mugira umugoroba mwiza murakarama
yabaye isubizo cyacu mugutangi jambo mubanyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Yaratanze jambo abarundi turi ruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuza yo kwijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi.